Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turavugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Kuri internet ni www.radioyacu.com. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga rero koko kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ikiganiro muri Isanga cyo muri uyu mwanya kiribanda ku kibazo cy'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, kiyobowe na Pierre Claver Niyonkuru.
Nshuti bakunze bi radio ijwi rya Amerika, turabaramukije tubana ikaze muri iki kiganiro cy'isaha yose. Mu mwanya tugiye kumara na tujahugaruka nini ku byaranze igisata cy'impunzi muri uyu mwaka w'2021, nkuko mwabyumvise kuri mikro muri kumwe na Pierre Claver Niyonkuru. Turaja gufadikanya na bagenzi banje James Jovin muri Tanzania, Vedaste Ngabo muri Congo na Ignatius Bahizi mu Buganda. Uyu mwaka w'2021 ugitangura impunzi z'Abarundi zarenga gato 350,000 nk'uko tubikeshishiramo impunzamakungu gita impunzi ku isi HCR. Ubu mu mpera zawo hasigaye mu buhungiro Abarundi barenga gato 260,000, hafi 100,000 barahungutse. Iryo soko ry'amakuru ryerekana ko nka bose bari mu bihugu bitanu arivyo Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya, hamwe n'abandi bakeya bari mu bihugu nka Malawi na Zambia. Reka duhere mu gihugu cy'u Rwanda, aho abenshi mu bahungutse bavuye mikambi ya Mahama. Abatahutse bashimangira ko bashatse kwitaba akamo batewe n'umukuru w'igihugu bari barahunze, kandi ko baronse amakuru yabo basize ku mitumba kwa mahoro ahari. Ijwi rya Amerika ryaraganiriye n'abatari bake mu bihe bitandukanye ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho bagiye baraca batahutse.
Bishimye cyane bitagereranywa ku buryo twaje turavyina abashoferi baje batuvugiriza n'akazi muri radio. Bigaragare yuko ubu icyo kudahana cyaraheze.
Ndishimye cyane kandi turashimiye Leta y'u Rwanda yishimiye nayo kuturekura na Leta y'u Burundi nayo ikaba yishimiye kutwakira.
Nashimye Imana kuko nongeye guhonyora ku butaka bw'i Burundi, nanzi ko nzofana nagushitseko.
Ahubwo nkogenda kukubaka igihugu sinze n'akaririmbo nosezera n'abanyarwanda.
Murabe abanyarwanda, murabeho.
Ndumva nezerewe cyane, ngiye mu gihugu cyanje, igihugu cyawe n'umubyeyi raba imbere nabanje igihugu cyawe n'umubyeyi. Ugiye rero kuri umubyeyi urumva ko ufite umunezero kandi n'ibyishimo zisusuye gukurikiza akaranga k'umubyeyi wawe.
Umutekano tuyigeye neza ko uhari, kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu, uri kubona ko abanyotewe kuzamo amahoro mu gihugu cyacu, niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu.
Ntashe meze neza kuko mbona abandi bariko barataha. N'ukuri nta mpungenge mfite, kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukwe uraryoheba.
Umutima wanjye ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba ababyeyi nsubire mu rugo, nongere mfata isuka mpinge.
Ndumva nishimye n'umuhira wambwe ati umutekano ni wose hubwo hunga kugira vuba vuba. Mukayanzwe kubera nishimye ngeze mu gihugu cy'amavukiro.
Ndanezerewe cyane rwose. Ego
umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza
ngende ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza nkaba ntaho kamya abana banje batazingamye ngo bagwingire nkaba nkomeye bakabamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika barageze mu Rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika
isomo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse
umuryango iwacu nije naba narahunze na mutoyi wanje rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezewe cyane impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyene se na nyina na bene baba bari mu gihugu cy'u Burundi usanga umugore yahunganya abana umugabo wiwe bari ari mu gihugu
ibyishimo ntokumva ubyasaba
oya ariko narumvise ko yari hameze neza
twe twahunze umutekano muke wo kubaho nabi mbonera perezida ziturabuza none tukaba twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo
tujye basaba yuko mbo dufata neza umutekano bakatuwindira umutekano tudusubire ko ngera guhunga ubwa kabiri
nifuza ko twoshika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi mbonera kure barambwira ati mbonera kuri ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga
nuko n'umusenga amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri komine giteranye muri provinsi Muyinga icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nane mvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu abandi baba barageze ku iterambere nawe utera usubi iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha jyewe nsaba ko nobana n'abanyagihugu neza nta kibazo kurya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
ishyirahamwe HCR ribitaho rirashima ko impunzi zatanguye gutaha ku bwinshi Boubacar Bamba nicegeye acutwara HCR mu Rwanda
c'est vraiment une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont
ati na kamwe kadasanzwe kubona abarundi bangana gucyo batashe kuko ubuhungiro si bwiza nababyesabiye ko bashaka gutaha ku gushaka kwabo n'igikorwa tuzobandanya byumvikana ko ku kwezi ku kwezi tuzoja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'uburyo dufise ibyo byerekana yuko ibyo bamwe n'abandi bahora batwagiriza yuko tubuza impunzi gutahuka atari byo biragoye cyane kuko n'ubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobangira gusa icyo mwamenya nuko ubu batakiri benshi haza umwe kubera ubwoba canke kubera ikina kiriya abo rero turabakira dufatikanije n'ubushikiranganje bwo mu Rwanda bushinzwe impunzi ijwi rya Amerika ryashatse kumenya iyo bashetse mu gihugu c'amavukiro ingene bakigwa abenshi batubwiye ko basanze amazu yabo yarasambutse amatongo yarigaruriwe n'abandi ndetse ko hari nabo byanse ko basubira mu buzi bahozemwo imbere y'uko bahunga nk'abarimu bateraka mu leta kubagarukira ko abanabo mu ntara za Kirundo Ngozi Makamba na Cibitoke
twebwe no kuri tubasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama
naho bundi ho batatugarukiye ko inzaza kutwica iradukura hope kubera utarimye nta n'ikintu tureza naho dufite dusoroma inzu naturaze ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura iki nibarabe nyine ukuntu nyine bo dufasha
mu kibana no kuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'uburara ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka isanzwe yarabomotse narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse
twabaragoye tubasaba leta yuko kabahunze bari ku buzi kuri ubu busubira ko
hari abo twasanze twebwe amazu yacu yarabomotse mbere atani ibisigarira hari abasanze ibintu by'amaparasera yabo cyangwa amatongo byaramaze kuva mu bibazo n'ubu bakikurikirana n'ukuri rero je icyo nagomba gusubira gusaba leta mbyeyi nongera nsaba nabyo n'isiyara ababyeyi bacu bakaba nk'ingene abadasaho tuba dushobora kubakirwa amazu natwe tugakoresha yacu maboko tukabumba amatafari bakaduha amabati baba dufashije cyane
je mpereye nkaho ndashikiye dusanze indara kumuva ku muntu w'umubanyi twadusanzwe tubana kare ntacyo twikora ko ntacyo cya ruguru bose ni nk'abahungutse nta kintu wabaze umubanyi takini wakopeshi mubanyi baka gira gizano kuli bakonga wakadufasha izindi fungugwa
hungu sila singa kazukara temba kaya panzigemba nga kwa mwenu watu njene niho nduye na hundi buhinga
enda mwakiwe kukudyo alo hitu ya achu njene yeza jitura ndalima na kazi ndile ndomu hae nga ho nunga wana uharaba hiyo hadi amye tuwese pijia mkanya mwuzu hapa hitu wa uki wekuwe la jene hutu kombo ya zanye atereka nga ho na nje kani haka doho halinga wakali tukatereka nga ho njene huja mwana wala bula na hali ama kuwe la jene akakatoza katu kuhila kwezu
nafuga yuko kupa dushite tuwa kiliwe net wala kiliwe mikambi igatega nyoiso ngore nchochihe dushite nene wala tuwa kiliye baduha aho tujyama baduha ibyo tujya baduha byose bya nkenerwa umuntu akenera bya buri munsi tumazeyo umunsi bukeye bwaho baciye bagira gute baciye badupima covid mu chatubana n'ibindi bikorwa byo kudushyira mu mashini ariko bagenda baduha byangombwa biranga umuntu ahungutse bamushigangandijwe nka hagati mu gihugu umuntu azokoresha yari mwaraja ashitse shize ku makomeni twasanze abantu baturuka mu mitumbi itandukanye baje kudutegera batwakiranye ugweze radufasha no gutwara ibintu mu ngo zacu navuga yuko muri make tumaze gusubira tumaze gushika mu makomeni yacu kugeza uyu mwanya tuvugana nta kibazo na kimwe turagira no kubwira ko twebwe twatanguye amademarche yo gusubira mu kazi ubu twara none kino kwita attestation de service rande twarandikiye umushikiranganje jezin ajejwe indero tujya twarana bishikanye umushikiranganje butujejwe kugira ngo turebe yuko badusubiza mu burenganzira bwacu muri make no vuga yuko ari uko ibintu byifashe nabashishikariza gutaha mu gihugu n'amahoro ibintu byifashe neza umuntu arava mu Kirundo akagenda i Bujumbura atakibazo
ikambi ya Mahama bavuyemo ubu isigayemo abashika 38,000 mu gihe uyu mwaka watanguye hariyo abarenga 55,000 Haiser Nico Rivyerekana kubera uko guhunguka ku bwinshi byatumye Haiser na Leta y'u Rwanda yimurira muri iyo kambi impunzi z'abakongomani hafi 10,000 zakuwe mu ikambi ya Gihembe iri mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'ico gihugu yamara naho biruko hari abarundi batarahitamo guta aha haba mu bisagara bitandukanye nka Kigali canke mu kambi ya Mahama abo batsigurijwe ya Amerika ko batarumva batekaniwe mu mitima yabo
abantu bashaka kubona ko mahoro yabonetse kuri bo babaratumwe kugabaramwe n'abantu bavugana na Leta y'u Burundi cyane ariko mugaje yo kubganje mahoro ntaraboneka sindagera gutahuka yego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara mahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka
nabyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye kumoko bakiri amacakubiri afatiye kuvyiyumviro vy'umuntu uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi ubutegetsi bushashe bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kuri bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari cha wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe
natwegwe twahunze atari Burundi bwati umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe twena cibiturava ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo
ubwambi nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza
none munsi turumva abantu bariko baricwa turumva abantu baturinda mu mazo turumva abantu banyuruzwa bakabura ibirengero bazira ibyiyumviro byabo turumva mabi atandukanye kugwa mu gihugu cy'u Burundi icyo nicyo twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na hasere kubandanya dufashe mu mugongo
aba barimo Margarete barankitse atware Kigomezo Shalom
umunsi twobona ko barafunguye bajya abantu 9,000 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ibyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akajyama atakirara ku mugono tuzutaka kilometero 30 no ngahe muyinga si hafi
userukiri kambi y'impunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse aho niho afatira mu gushimira igihugu cabahaye indaro yamara akanasaba ko we nabandi batarashima guhunguka ko boguma bitaweho arafise nica saba leta y'u Burundi ku matungo y'abataratahuka
ugutaha biva mutima w'umuntu uko avyiyumvamwo ariko bamwe nabandi bazi ico bahuye naco canke bazi ivyo babonye ntiharagera gutaha ibintu z'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro
ikirenze cyose turashima cyane igihugu cyatwakiriye muri imyaka itandatu ku mutekano ariko sino heza ntabwiye bene wacu yuko harageze aho umwe wese akwiye gusohora amaboko akagira icyo akora kugira ngo natwe muri ibi bihe mwumva n'ubutunzi mu isi busa n'uko bwagiye bugabanuka ariko kugira ngo bikunde dushobore kugira icyo dukora ni nacyo gituma hariho imigambi cyangwa imishinga itandukanye uno munsi iri kwiragerageza kuvuga ngo nimwiteze imbere niba ari two duke ushobora kuja kurondera ariko nawe ukagira icyo wihangira nk'umurimo kugira ngo mu banyagihugu b'igihugu cyatwakiriye uko biteze imbere canke uko bigira natwe dushobore kwigira kugira ngo turabe yuko twotunga imiryango n'abana bacu kugira ngo tuze dutabaruka amahoro ni byiza abataha biyumvemo amahoro uwiyumvira gutaha agende yiyandikisha sere baracandika bagende kandi bigende neza kandi n'abasigaye twumve yuko nta kibazo na kimwe ku basigaye nabo kumbure atarumva umutekano mutima wiwe azi icyo yahunze yumva kitararangira nabo twubaka inkambi yacu ya Mahama ahasigaye Imana izokomeze igire neza igihugu cy'u Rwanda n'inkambi yacu ya Mahama
Rwanda rwahaye indarizo mpunzi z'abarundi ruvuga ko ushaka gutaha wese atanumwe azomubuza ndetse ko n'abatarashaka gutaha bazoguma bitaweho Kayumba Olivier n'umunyamabanga ahoraho muri Minema ubushikiranganje bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi
umurundi wifuza gutaha arataha bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi wifuza wese gutaha ikihe cyari cyo cyose yakwegera hashere kubera amabwiriza ya covid hanyuma bakamucyura abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakire abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho uwaba afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye nta kibazo dufite kugeza uyu munsi ntabwo tufunga nubwo imipaka ibifunze ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira
kukaba nkako hari n'abarundi bahunze uyu mwaka nk'uko Esther yabitwiganiye muri bo harabari mu baheruka guhunguka uyu mwaka canke ku mwaka uheze ijwi rya Amerika ryamenye ko abenshi muri abo basubiye guhunga batumbi inzira ija mu gihugu cha Tanzania canke Kenya umukozi wa Hashtag mu ikambi ya Kakuma iri muri Kenya yatubwiye ko uyu mwaka bakiriye abarenga 150 bagizwe ahanini n'abagabo n'abagore bakiri bato bahunze uyu mwaka kandi waranzwe n'ikiza cy'umugera wa corona icyo kiza nticibagiye kubangamira amakambi y'impunzi imahama ubuzima bwarasubiye inyuma ibiciro by'ibiribwa byankenegwa biraduga indera y'abanira tetuka n'ibindi nk'uko izi mpunzi zabidusiguriye
ibiciro byaraduze kiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'ijana 50 ijana 80 bitewe n'uko iyo biva bimeze kiro cy'ibiraya n'amajana 250 hagati y'amajana 250 n'amajana 3 n'umuceri nawugeze ku gihumbi kiro hagati y'amajana 90 n'igihumbi imbere y'uko korona itera ibitoki ntibyagurwa ku kiro mu ikambi ibiraya byaragurwa amajana 280 ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana 200 n'amajana 250 n'amajana 250 n'amajana 3 bitewe n'ubwoko bw'ibiraya ukuntu ari byiza yego ijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'amajana 200 w'amajana 4
warasumira mu masoko atandukanye icyo tubuze Mahama tutagisumira mu Kabeza ariko ubu harabari bashoboye no kugenda mu giturage kurima ariko ubu bagacingera inshuro bakagenda bakaronka ayo majanirwa bakayasumisha ariko ubu nyine baratekereje ninzara ibakubita gusa
abakobwa nyine baragenda iyo akabona n'abahungu bakabahinda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko ashobora kuba avuga ati gewe n'ubundi ngirefe n'inzara ikande ndondeze buryo no hendana ugasanga yandarayitwaye ndafise niyazo ijana n'uwayimuteye akabu aka umwana akamwanga yego
azitwara mu nyane hatari na urabyumva n'ubuzima bubi nyene bwo mu nkambi ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana atanu majana atatu kugira ngo nabo baronke kuntu boba
muzinduka mwicaranye ngaho agatembera ahashakiye akabari hagarukira indazindara zose bakazitwara nyine kubera cazindukira nyine kwangara batembera mu bana b'abahungu nka
mu kurangiza kino gice ca mbere c'iki kiganiro tubibutse ko uyu mwaka ugiye kurangira hasigaye mu buhungiro abarundi barenga gato ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu nk'uko byerekanwa n'ishirahamwe HCR nka bose bari mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko arivyo Tanzania, u Rwanda, Uganda, Congo na Kenya. Aha niho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafatiye mu gusaba bagenzi we batwara ibihugu vya yase kumufasha gutahukana impunzi mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango iheruka.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro dukubitire mu bihugu bitandukanye bindi birimo impunzi z'Abarundi kuraba ingendo uyu mwaka wari wifasha mu makambi. Reka duhere muri Congo mu ikambi ya Rusenda, aho umugenzi wacu Vedaste Ngabo yadushikiyeyo.
Muri bimwe mu byaranze uyu mwaka w'2021 mu nkambi zitandukanye z'Abarundi ziri muri teritwari ya Fizi ndetse n'inkambi z'agateganyo ziri muri teritwari ya Uvira, ikibazo cy'inzara nicyo kiza ku isonga. Zagiye ziterwa n'uko ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU hari igihe ryagiye rimara amezi agera kuri atatu ridahiza mpunzi amafaranga yo kugura ibifungugwa. Izi ni zimwe muri izo mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda zaganiriye n'Ijwi rya Amerika uburyo zihangayikishijwe n'inzara hari mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa cyenda k'uyu mwaka.
Turi gusenyimba ticarira kuba dushonje niyo nyimbati na soromye yari kuzera mu kwezi kwa 12 niyo yari kubona yitaye mu kwezi kwa 12 nasoye mukunde ku 12 imaze umwaka niho ubu tutanguye kukura kamwe kugira ngo wundi usigare ubyibuhe. Ariko rabo tutsemye mu kwakanga ubu se mukunde cyenda numva no nyene no kubera iki fura nagira ibyo wonje udufaranga bane bamaye ko ntwarasiyo kwaheze kera baza kutuduha kwamavugira mu madeni wacu wa mawutugwereza ugacongera kwishura none ugacacura muri yanzara kandi
murabona mu Rusenda nibatupokeza twirigwa inzara wagenda gusega bakaguma bakazi baragutuka ngo ni mugendi wanyu ni mugiri wa mwavuye wagenda mu murima w'abantu mugiye gusoma misombe ukazibona inkoni ku bitugu urumva rero hako abantu baguma bapfa ku bwinshi kubera inzara
duce bagupokera tukagira ikibazo cinshi ubu mbere twatangira kujya kwiba amateke mu kibembe bamwe bakanabatemerayo.
Iki kibazo cy'inzara kandi cyagiye kivugwa mu nkambi z'impunzi z'Abarundi ziri muri teritwari ya Fizi na Uvira cyatumye zimwe mu mpunzi ziyandikisha ku bwinshi guhunguka, izindi nazo zikora imyigaragambyo zerekeza ku mpaka wa Kavimvira uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igihugu cy'u Burundi zishaka uburyo zahungurwa.
Abona nka jewe ndi umunyarusenda aha nararemenza n'amaguru nkeka nahe nahaje nk'iminsi ine nze n'amaguru umwe utwo narinze twose baratunyamburira mu nzira mpaka gushikashike ngaha mu za Kavimvira ngo niho bashobora kuduha uburenganzira bwo kujya bukawacu mu Burundi. None ngaha dusise ngaha naje ndahahwanije ukwezi kwa gatatu nta kugira ngo badusohore ngo tugende mu Burundi unubwo izaraza nitwa nimba twafise bakwaka amafaranga Toko kama hila. Nimbari humbi. Nimbari kuri saizi tanu. Bala kwa kibi humilongi tatu. Kalu kabitanga. Bo, nimbari kutai gange. Ibi humbi chumi. Utabi tanze. Benzi bala ya tanze. Kalu kukona li ndile kwa libu tuandi che kututahe. Bala anse.
None kumuraku mpaka mrifuzi.
Obotu kisho. Kutaha. 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 Kutaha.
Kutaha. Kutaha. Kutaha. Kutaha. Kutaha. Kutaha. Marabi ngene badufasha aja harige tuvuga yuko ko badusubiza mu Burundi wacu baranse baguma batwandika yuko ko badushaka kudusubiza mu Burundi ari umuntu kugira asubira mu Burundi bamwaka mahera kugira asubire mu Burundi
gusa komisiyo y'igishinzwe impunzi muri Congo ifatikanije na ASER muri uyu mwaka w'2021 bahunguye impunzi z'abarundi zirenga 2007
ndanezerewe cyane kuba bamenye kututahura mahoro Hari habeshi bipfuje gutaha bamwe baragiriye ama ingorane mu nzira barafunzwe abandi barambuka ibyabo ariko twebwe turanezerewe kuba kwifuje gutaha bakaturekura kandi twari yandikishije kuva kera kuva mu kwezi kwa kabiri banka kutujana ariko ubu turashimye kuba baturekuriye tukaba dusabye yuko n'abandi bipfuza gutaha Mwaguma mudo sabira bakabare kurahugira nabo bataye kubaka igihugu cyacu leta mbyeyi
Hari haheze igihe kiregire tugutekera imizigo baduhenda ngo tuzogende jo ngo ku itariki 17/15 ariko ubu batwibutse ndibaza ko bigira bigende neza sinzi ko mu Burundi tuzagushika ya mahoro twari tuhakumbuye gose
muri uyu mwaka wa 2021 usibye ikibazo cy'inzara no guhunguka byagiye bivugwa mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Congo hari n'ikibazo cy'umutekano muke wagiye ugaragara mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu kwezi kwa 11 abantu bitwaje imbunda binjiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi za Murongo na Rusenda manyaginka z'impunzi zirenga 50 beca n'impunzi imwe ndetse bafata n'abagore ku ngufu
badekera mu ijoro aho tujyamye bakadusahura Ibyo dufite mu mat ugiye gusoma aho yarimye afatirwa umupfasoni afatirwayo agakora ibyamfurambi natwe turatwakoma induru kandi nta n'ikidushikako turiruka n'abaraza kuturasa tumva ngo hari abajeje umutekano nta n'umwe adushikamo adushikako niwe twashaka mudusabire batwugururira amayira dutahe naho bona bidashoboka batunguze badukure ngaha mu gikoro
mu ikambi ya Rusenda abagore badufata ku nguvu abana nitikibona aho tubajyamika turara mu ibarabara baratwiruka ko n'amasoro rero kumvo nk'iyo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza dushaka batunguze badukure ngaha kuko nta mutekano ukwiye dufise nta kindi twifuza mu nkambi ya Rusenda
mu kwezi kwa 10 kuva ku itariki ya 13 kugeza ku itariki ya 15 impunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda zari zisanzwe zikingero z'abibogobogo zivuga yuko nazo zatakaje ibintu byinshi mu bitero bagwanye ba mayimayi bagabye mu mihana bari basanzwe bakoreramo
niwe nagiye gukingera ngiye gukingero njyana n'umugabo njyana n'umwana nari mfite impene 27 izo mpene 27 nta na kimwe mfise nari mfise inkoko 18 mu nzu na nakimwe mfise ibirage byose nari narimbuye na nakimwe mfise babituye mu nzu bya ibirayi batuye mu nzu n'imoto nambaye ndi gusana yawe n'umuntu icyo nsaba ko muduha intererano n'umugabo wanjye kugeza n'ubu sindamubona n'umwana kuko bari bavuze ati muze murarondera ubuzima noneho buraponyotse
muri uyu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 12 nibwo ASER ifatikanije na minisiteri ishinzwe ubuzima muri Afurika ya Demokarasi ya Congo batangije gahunda yo gukingira zimwe mu mpunzi z'abarundi COVID-19
mbona ko atari mpamvu yo kwiteza ku rucanco kubera ko tugiye kuraba hari ibintu biteye amakenga jendi murundi kandi nubwo ndi mpunzi hano mu ikambi ni kuva ko ndafise ubutegetsi bw'u Burundi nkuko ni Burundi nkagira n'ubutegetsi bwa Congo je rero nisunze ijambo ryavuze n'umushikirangazi w'u Burundi simbona impamvu yo gufata icyo cyanjye kuko nabo barabivuze ati ubwo cyanjye turarutanga ariko uzogira ingaruka mbi akagira ikibazo ntazo bibaze leta none icyo kintu leta yavuye ikavuga ko uzogira ingorane ku bwo rucanco atazobiba leta atazobibaza aho bahari mwike niko kuba kuri jewe rero nta rucanco nshobora gufata kandi nta nubwo niteze gufata
urucanco kwa virisi turiko turagwiteza
no kuvuga ubwo tumaze kuronka Moderna
moderna nayo bivana n'ukuntu conservation bategezwa kuyikoresha hari izirondera ibarafu nyinshi hari barondera no kuvuga ama degree menshi rero degree ya hatubayeho tidufise uburyo bwinshi cyangwa naziko atamuyaga nkuba dufise uwo mu nkambi bisaba ko umuntu ashobora kuba afise ibarafu nyinshi
muri uyu mwaka turi gusoza kandi intumwa za leta y'u Burundi zagendereye inkambi z'impunzi z'abarundi za Rusenda na Murongwe zije gukangurira impunzi z'abarundi guhunguka
turazi cyatumye muhunga kubwacu turabona ko atakigiharu abavyemera cyo kimwe nange nibana muri mwebwe ntano twebwe tuhaba twebwe tubibayemo twagomba tubatangaye uwahunze intambara nta ntambara igihari mu Burundi uwahunze ibyo guhiga na bya moko nta byo guhiga na bya moko yarimo uwahunze amatora uko turabizi muri kahise ku Burundi amatora yimirije hamwe habagu uwahunze ibyo amatora yarahije
turifuza cyane n'ababyoshoboka twemerere muri twebwe agire bakeya abatatu batanu bangahe bazohashike hariya hakurya mu Burundi hanyuma nabo batuzanire iyo nkuru mwatuzaniye batumenyeshe bati ni by'ukuri twagenzuye mu Burundi twasanze ari sawa
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri Repubulika Demokarasi ya Congo ziri mu nkambi ya Rusenda na Murongwe izindi ziracyari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange mu Rusenda hari impunzi zitangaza yuko ari byo zahindiye muri ako gace k'igihugu muri iyi myaka itandatu ziyamaze nubwo zifite ibibazo by'inzara no kutavugwa neza iyi nkambi ya Rusenda ni muri teritwari ya Fizi ubicumbikiye impunzi zirenga ibihumbi 30 Rusenda iherereye mu majyepfo ya Uvira muri iyi myaka itandatu izi mpunzi zimaze mu buhungiro hari ibyo zahinduye biri mu rwego rw'ubuhinzi uburobyi ndetse no kwiyunguruza Habiyaremye Maria yatangiranye n'inkambi ya Rusenda tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2015 twamusanzwe mu rugo ari kumwe n'abuzukuru be batatu bicaye bari guharura imyumbati aragaruka ku buryo Rusenda yari imeze imbere y'imyaka itandatu ishize
twageze aha mu Rusenda mu 2015 hanyuma batuzanye ngaha twasanze ishyamba rinini rinini atanu muhanu hari ndetse n'inyoni zo mu kirere ntizaboneka n'ibisiga hanyuma tuhaba icyo gihe abagabo ntibasinzira barara bateramye twibaza ko inyamaswa ziturya canke n'abatwica bo twica tuhabaye ishyamba ryaratemuruwe
Claude Kubwimana ashinzwe umutungo mu ishyirahamwe ry'abahinzi b'umuceri mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko muri ingambi bagezemo ari ishyamba ubu yahindutse icyitegererezo mu rwego rw'ubuhinzi kuko hari imashini zihura imyumbati n'umuceri
abatwakiriye ibi bisagara byatwakiriye byose byahurira kuri mule imwe ihura ubududu ariko ugiye kuraba gushika uyu munsi aha mu ikambi gusa tuza dufise mule zirenga 20 ndetse turafise na mule imwe ihura isekuru umuceri
nibizi Poste wayoboye inkambi ya Rusenda kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2017 agaragaza yuko bakigira muri aka karere ka Fizi bakunze kwita zone rouge bitewe n'imigwi yitwaje ibigwanisha ikabamo habayo kwinubana hagati yabo n'abakongomani ariko ubu bakoze umuryango umwe
abakongomani barashaka mu Barundi n'abarundi barashaka mu bakongomani hari abana benshi dufise bamajije kubyagwa hano babyagwa n'abakongomani n'abarundi hari abamajije kuja gutora abagore nyene mu gikongomani
nubwo izi mpunzi z'abarundi ziri muri inkambi zivuga yuko ari byinshi zahindiye muri imyaka itandatu zimaze muri iyi teritwari ya Fizi zivuga yuko ari imbogamizi zihura nazo zirimo inzara ituma zimwe muri izi mpunzi hari zihunga inkambi ya Rusenda zigasubira i Burundi Munezero Esperance wuzize imyaka itandatu mu nkambi ya Rusenda twamusanze ari gucuruza udukara ku ibarabara ahetse umwana
turamara amezi 4-5 tudapokeye bageze muri amezi 5 ngo baje kudupokera naho nyene baca baduhereza amezi 2 2039 ibyo 39 kugira urihe rya deni warya muri amezi 5 ntigikunda ucuhitamo kugira iki gutekera ugatoroka inkambi ugahunga rero ababyumva bo baca bibaza ngo abarundi bariko barahunguka bongo nta guhunguka ahubwo ni uguhunga
gusa nubwo ari impunzi zo muri iyi nkambi ziri kwihungura ku bwinshi kubera ibibazo by'inzara n'ubuvuzi ndetse n'uburezi bw'abana butari bwiza hari izindi mpunzi ziri muri iyi nkambi zidakozwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi nubwo hari ubuyobozi bushya Marshal Lenin Hazwe
ari mu badakuzwa guhunguka
ivyo twahunze mu bisanzwe ntibirahera kuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uricari wa wundi abibi bikogwa nibiricari bya bindi nice gituma niyo abagenzi bacu ariko barasubira mu gihugu kubera ubukene kubera inzara kubera ubuzima bubi tubayeho twebwe turacafise amakenga ku mutekano wacu
sa mu rusenda ho nyine hari impunzi z'abarundi zugarijwe n'ibibazo by'imibereho mibi ahubwo ni impunzi zimaze imyaka ibiri mu ngambi y'agateganyo kabivira iri mu mujyi wa Uvira nazo zugarijwe n'ikibazo cy'inzara zitonda Fidele amaze imyaka ibiri muri iyi ngambi twahuye asotse urupangu rw'ingambi y'agateganyo kabivira agiye gushaka aho yakora ikiraka kugira ngo abone ibyo afungura
imibereho dufise ni mibi kubwo kujya nabi tujya rimwe ku munsi naho nyine tukajya ibintu bidafashe bidahiye bitameze neza
mu ruzinduko umuyobozi wa se muri Congo Liz Kipam Ahua aheruka gukorera mu ngambi yo murongwe yavuze yuko ibibazo izi mpunzi zigenda zihura nabyo byatewe nuko amafaranga bari biteze gufasha izi mpunzi z'abarundi ziri muri Congo yagabanutse bitewe na virusi ya corona yugarije isi
Muri Tanzania ikambi y'impunzi ya Mtenderi yarimo impunzi zirenga 200 iheruka kugagwa abarundi bariyo bimuriwe mu ikambi ya Nduta muri iyo kambi cyo kime ni Nyarugusu impunzi zibayeyo gute tubibaze mugenzi wacu James Jovin
urakoze Pierre Kireva niyo nkuru muri Tanzania ibihe bikuru byaranze gisata cy'impunzi muri uyu mwaka w'2021 turiko turasozera harimo iyugarwa gikambi ya Mutenderi yarimaze hafi imyaka 6 kibazo cy'umutekano ku mpunzi hamwe n'umugera COVID-19 uhangayishije amakungu duhere ku iyugarwa gikambi ya Mutenderi ku itariki 6 z'uko kwezi kwa 12 leta ya Tanzania yarugaye ikambi ya Mutenderi Burundi nyuma yaho impunzi zose zimuriwe mu nkambi ya Nduta umugambi wo kwimura impunzi zose zahungiye mu nkambi ya Mutenderi batanguye mu ntango z'ukwezi kwindwi uyu mwaka turimo w'2021 bitegeye dukurase abimuriwe mu nkambi ya Nduta barenga gato 19 abandi barenga 3000 batarukanywe mu gihugu cy'amavuko ku bushake umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania bwana Swedi Makibasi Munama ni impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu ntango z'uwo mugambi yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byorohe gucungira umutekano muke barizwa muri ayo makambi
wakimbizi waliopo Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahama
impunzi ziringaha i Mutenderi narazibwiye ko tuzokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda cyangwa nsanze nyakuba wa Buramatari igikogwa cyo kubimurira muja Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu ingugu kuri bajya nabo bataza kwifuza kujya Induta bafashwe gusubira muhira iwabo
Leta ya Tanzania ivuga ko uwo mugambi uzoca ubandaniriza mu nkambi ya Nyarugusu mu ntango z'umwaka uza w'2022 aho abarundi barenga gato 50,000 barizwa muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta Leta ya Tanzania ikeneye kubona yuko hasigara ikambi zibiri gusa arizo Nduta iy'abarundi na Nyarugusu izosigaramo abanyekongo gusa ivuga ko iyo ngingo izoyifasha cyane mu gikorwa cyo gucungira umutekano ku mpunzi n'ubu baturanye ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu ntango z'umwaka w'2016 nyuma y'umutekano muke wibonekeje mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2015 bivanye n'amatora yari karaba muri icyo gihe kuva icyo gihe gushika ubu izo mpunzi zari zihamaze imyaka hafi 6 duhindukiye ku bijyanye n'umutekano w'impunzi abantu barenga 30 mu nkambi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania baranyurujwe 13 barishwe n'abandi barenga gato 40 baraburiwe irengero muri uyu mwaka turiko turasoza ni mu gihe ikibazo cy'umutekano kiboneka nk'uko caburiwe umuti mu nkambi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania bimwe mu bikomereye impunzi ni gufatirwa nyuma y'ikambi bamwe bagahasiga ubuzima ubusuma bukabije bw'abakoresha ibigwanisho hagati mu nkambi no kunyuruzwa mu ijoro hama abanyurujwe bakaburirwa irengero benshi mu banyuruzwa bafatwa mu ijoro kandi nta wuzi ukora icyo gikorwa n'amakenga ari menshi yuko igipolisi gicungira umutekano mu nkambi aricyo kinyuruza abantu ku mpamvu zitaramenyekana kenshi yanyuruzwa abagabo ariko abakenyezi babo iyo bituye ku gipolisi kubaza yuko boba aribo banyuruje kibure yuko hoba hari ikosa bakosheje ababwira yuko atana kintu bamenya kandi atanivyo bitayeho cyane
hari kwihusanga mu njoro uzabumva igyamye imodoka iraje kintu ndiko gikunda gutembera mu njoro ni ambulance je sohotse nkaraba nkabona si ambulance ukabona abantu muri nyamodoka bagenda bamurika nyamatoshi mu mavirage gatoyi bukeye ukazabumva ngo kanaka bare batwaye umuntu tugategera ko umuntu azogaruka popo ugaperereza ikintu bamutwariwe umuntu ariko bimwe rimuzabumva ati yari umusuma n'undi utabimenya ko yiba ashaka kujya kuryama mu ijoro ukazawumva umugabo baraje kumutora ugiye kumuraba haba ku gipolisi ntumusangaye ku busho bwose wagenda bakabaza akabwira ati umuntu ntituzi iyo yagiye ntiyigeze aza ngaha uwo muntu ukazorindira ukazobura rero ngatwegera impande y'u Burundi uza ubona umuntu atahunze ukazimubona ari ngaha mu nkambi ukiyumvira none uyu muntu ko yaje ngaha mu nkambi yaje gukora iki yazanywe n'iki yaje mu ntumbero nyabaki gatoyi ukumva yasubiyeyo haciye iminsi kandi ukumva yagarutse none abahigiki nk'umurundi wewe agushatse ni ngombwa arinda arinda yagutoye
ikindi kundagara ikibazo cy'umutekano hano mu nkambi mbona ko bimeze neza kuko ikintu cya mbere kidutera ubwoba turiko turaraba nk'abarongozi baturongoye tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tutazi impamvu kanaka kandi iterabwoba ha mu nkambi yarenze abantu ngaho turi mu bwoba cyane burenze umuntu agasangwa mu nzu akicwa akaraswa ku bintu by'impamvu zitandukanye duterwa ubwoba dusubira bivanye n'ukuntu twahunze turonderwa bamwe bamwe rero ibyo bintu biraduteye ubwoba cyane nicyo gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufite ingorane kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye
minsi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitakambira umubyeyi wazo Hasel na leta ya Tanzania yazakiriye gukemura icyo kibazo cy'umutekano kugira zibe mu mahoro ntangere kugeza aho zizo kwiyumvira gusubira mu gihugu cy'amavuko zimaze kubona yuko icyo zahunze cyaheze
ego umuntu naho baza kumutora mu ijoro hari igihe baza kumutora asanzwe afite amakosa yiwe yagiriza mugabo abiwe nabo bo mu muryango wiwe baje kumurondera bakanamubura none nk'ubu baba bafungiye hehe ko umuryango utamubona mbe umuryango ugiye kuraba umuntu wiwe naho abafunzwe bakamumunyegeza ntabwo bishemo ko bamwishe nubwo bakiriho ahubwo ni ntujya nk'icyo nosaba ngo bafunge ahantu habonekana ujya umuntu amukeneye kumuraba akamubona kugira n'umutima ukaja hamwe
ugenda sisa agahinda kubera uba ugiye kuba umupfakazi abana bakaja kuba imfubyi kuko niyo uzotaha mu Burundi bazokubaza iyo wamusize kandi nawe utazi ukuntu byagenze umuntu yarapfuye hoho na bose barumva ko yapfuye mugabo atapfuye nawe bazokubaza uwo muntu yagiye
cyo babyiza rero mwebwe mu bigejwe asha mudukingire twebwe impunzi kuko ndabona asha mwibi bihe ntibyoroshye kabisa asha ni ngorane kweri mwe mu bigejwe murabe mudukingire twebwe impunzi n'ahandi ho asha ni ngorane kabisa
mu bitigire dukura ku gipolisi muri komine Kibondo abarenga 18 baricwa uko mwaka utashye bagirizwa ubwizi bwa nabi ivya politike hamwe n'ubusuma naho amakuru yabo adakunze gushigwa habona abarenga 25 nabo baraburirwa irengero abandi barenga 75 barafungwa mu gashoboro ku mwaka utashye bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye ariko bakabura uko babigenza
nk'ubu reba imyaka ndinga handa vuga imyaka 6 nta munsi n'umwijuru yijana atamumanyuru none bajaye bazirike n'amadeni bafise bwo kwishura
mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuza amakungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASEF gukemura ibibazo bizihambariye cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke uhangayishije impunzi
rero turasaba kweri kimba twarahunze igihugu cyacu twahunze kubera ata mutekano ukwiye uhari turasaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro
yaraba aho buherutse seraba aha Nyarugusu akajagari kahabaye kabaye mu ndwi heze kushika ni isaha na mutekano na mutoyi na bonyene bafise hariya Nyarugusu
mu mwaka w'2018 leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusangi yose ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanyi bazo naho muri 2019 yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ntibishyire mu ngiro ibyo bibazo navyo ni bimwe mu byateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania umuyobozi ashinzwe impunzi mu ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe byanse bikunze
kupotea kwa wakimbizi katika mazingira
chambere ni kibazo cy'umutekano hari ababurirwa irengero iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorera ko nico gituma mubona yuko haciye ikiringo cy'umwaka wose hatekanye ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo akora amabi hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekugwe ico kibazo ndagisigiye Buramatari azogikorera ko kubijyanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nuko kiri inyuma y'inkambi n'andi hose mu gihugu
matukio ya ujambazi
Impunzi z'Abarundi zatangiye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'2017 naho biruko benshi bavuga yuko bataha kubw'amabi bahura nayo mu nkambi naho icyo bahunze gisa nk'itarakemuka mu bitigiye dukura se Abarundi bamaze gutaha barenga 180,000 mu gihe abasigaye barenga gato 150,000 uretse Abarundi abandi bantu b'impunzi baba muri Tanzania na Banyakongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu ibitigiri bitangwa na se byemeza ko nga 70,000 amategeko y'igihugu cya Tanzania ateganya yuko impunzi zose zotaha mu gihugu cy'amavuko mu nama zitari zike leta ya Tanzania yama yakoze mu nkambi za ndutanyaro gusuna mutenderi ihamagarira impunzi gutahuka yitwaza yuko amahoro yagarutse mu Burundi
ko jitokezeni kwa wingi kwa sasa jiandikisheni mureje nyumbani
kubize rero ni mugende kwiandikisha kuri benshi musubire muhira
kwa namna Burundi hali ya amani ilipo tamaraki
de ukuntu Burundi amahoro yasasagaye
hatuna sababu ya kuendelea kuhifadhi wakimbizi kutoka Burundi
na mambo ndio dufite kubandanya dutunze impunzi ziva mu Burundi
naho biruko impunzi ziratakamba yuko nyabuna ico bahunze gisa nk'ikitarakemuka kandi buri muntu yahunze ukwiwe gusa bagatahukana uwo byishakiye Nerukiye ku kibazo gihangayishije makungu hafi yose mugera corona COVID-19 umugera watanguye kuvugwa mu mpera z'umwaka w'2019 mu gihugu cy'Ubushinwa hama kwiragira mu makungu yose kuvubwo leta ya Tanzania ntiyemeye gukurikiza amategeko yo gukingira abanyagihugu bayo kibure gucandaga yitwaza ko iyo ndwara atayihari mu gihugu gusa muri uyu mwaka turiko turasozera niyo perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yemeye ko leta n'abanyagihugu akurikiza amategeko yo kwikingira iyi ndwara aho yabaye uwa mbere kwakira urucanco rwa COVID-19 mu kwezi kw'indwi Leta y'igihugu cya Tanzania yafatanije n'amashyirahamwe ajejwe amagara y'abantu yaciye ibandaniriza uwo mugambi w'urucanco mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu kwezi kwa 11 gusa biraboneka neza yuko incanco ari zikeye cyane ugereranije n'impunzi zituye muri ayo makambi mu gihugu cya Tanzania nta ruganda rukora incanco ruratanguzwa gushika n'ubu gusa leta yifashisha incanco zitangwa n'ibindi bihugu naho incanco za COVID-19 zinjira mu gihugu ari zikeye cyane je n'abantu barenga gato imiliyoni 50 walizwa mu gihugu cya Tanzania uyu ni Dr. Henry Chinyuka
Tanzania hatuna kiwanda cha kutengeneza chanjo mpaka sasa
Tanzania nta ruganda dofise rwo gukora urucanjo gushika n'umwe kubwivyo incanjo nyinshi tuzironka nk'imfashanyo ziva mu bindi bihugu bifasha ayandi makungu adafise ubushobozi bwo kwikorera izo ncanjo ndazi ko igihugu kirimo gutunganya ibikenewe kugira izo ncanjo zikoregwe ahanyene mu gihugu ariko bwa mbere twaronkejwe incanjo za Johnson & Johnson zikoregwa muri leta zunze ubumwe za Amerika bwa kabiri twaronse izitwa Sinopharm zikorerwa mu Bushinwa kandi warabonye mu ndwi zibiri ziheze umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yarakiriye urundi rucanco rwitwa Pfizer nejo kandi yarakiriye izindi za Johnson & Johnson zirenga gato 100,000 ubwo rero bivana n'abadufasha icyo baduha nicyo twakira
wale ambao wanatusaidia wana dozi kiasi gani
kuva uwo mugambi utanguye abarenga gato 300,000 baramaze gucandagwa mu nkambi ya Nyarugusu ituyemo impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo nduta bamaze gucandagwa abarenga gato 500 mu bitegeye dukura ku Waruje ariyo jejwe amagara y'abantu muri iyo kambi zimwe mu mpunzi zahungiyeyo zakiriye neza uwo mugambi.
Cya mbere cyo twe turashima bazakiriye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Ukuri turashima.
Hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi.
Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabe ko tworonka gahengwe atwebwe turi impunzi. Bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye.
Ahubwo twasaba amashirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yo hagarara ikibazo cye kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Ibyo ni bimwe mu bihe bikuru bikuru byaranze igisata cy'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe I Bujumbura harabereye inama nyabutatu ihuza ico gihugu ca Tanzania, Uburundi na HCR. Intumbero kwari kurabira hamwe ingene izo mpunzi zisigayeyo zotawukanwa. Jerivin Rakubuca, umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu, ajejwe ikibazo c'impunzi yarabyijwe ry' Amerika ingingo zafashwe.
Duhejeje kugira inama ni ukwita inyabutatu ihuza igihugu c'u Burundi hasere n'igihugu cya Tanzania kubijanye no guhungura bene wacu b'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Mu majambo make twumvikanye yuko tugiye gushiramwo ingufu nyinshi dufashijwe n'abasanzwe badufasha muri uyu mugambi kugira bene wacu bose b'Abarundi bari mu gihugu cya Tanzania abifuza gutaha ku bushake bwabo bose tubakire batahe mu gihugu cyabo cy'amatanu ubuki batahe baze gushigikira wa mugambi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yabashikirizaho yabatera kamo yuko ata murundi numwe yifuza ko yosigara inyuma muri urugamba rumwe dusigaranye rwo kurwanya ubukene. Ni uko rero twumvikanye yuko tubifashijwe n'abasanzwe badufasha ko tugiye gushyiramo ingufu nyinshi kugira abo bene wacu bose babyifuza bose dushobore kubatahukana uko bo nyine babyifuza kandi ko tugiye no gushyira izindi nguvu ku mupaka duhana n'igihugu cya Tanzania mu kuringaniza amabarabara asanzwe acamwo bacamwo baza eka mbere ko tugiye no gushyiraho centre izotuma baza barashikiramwo kugira baze ku bwinshi. Ibyo navyo twarabivuganye na hase twizeye yuko iyo santre igiye kubakwa byihuta kugira izodufashe gutahukana bene wacu bari mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Hariho n'ibindi twumvikanye ko ushaka guhunguka afise ibintu byiwe azozabanza kubiturungikira kugira tubafashe mu ngorane zahora ziboneka rimwe na rimwe ku bijanye n'ikigo OBR kugira tuzobafashe kugira ibyo bintu byabo byinjire bitateye ingorane n'imwe ku neza y'uwo mugambi wo guhungura bene wacu bari mu gihugu kibanyi kivandimwe kivukanye cya Tanzania.
Inakivare mu Buganda haracariyo nawe nyene impunzi z'Abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine na kimwe. Aha mugenzi wacu Inyasosi Bahizi yarabagendeye arabaha ijambo muri iki kiganiro.
Urakoze Pierre Clever. Amateka y'impunzi muri Uganda wayahera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo enye mu gihe cy'intambara y'isi yose ya kabiri ubwo impunzi ibihumbi birindwi zakuwe mu gihugu cya Polanyi zazanywe ku butaka bwa Uganda. Nyuma yaho Ubwongereza bwari bwarakoronije Uganda bwafunguye izindi nkambi z'imfungwa z'igisirikare cy'Abongereza cyafatiraga ku rugamba. Zimwe muri izi mpunzi zaje gutahuka mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu. Kuva icyo gihe Uganda yatangiye kwakira impunzi kugeza n'uyu munsi. Muri aya masaha turimo kuvuga impunzi zirimo kuza ubungubu zirimo kuza zigana izindi zigera mu miliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane ukurikije imibare ya HA kandi akaba zigizwe n'ubwenegihugu butandukanye burimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani, Sudani y'Epfo, Ethiopia, Eritrea, u Rwanda, u Burundi, Somalia ndetse n'izindi nkeya zituruka hanze ya Afurika nko mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Umubare munini w'izi mpunzi muri iki gihugu ugizwe n'izo muri Sudani y'Epfo zigera ku miliyoni hagakurikiraho izo mu gihugu cya Congo ziri hafi ibihumbi amagana ane.
inyinshi muri izi mpunzi ni zituye mu makamba nyanyagiye igihugu cyose gusa hari n'izituye mu mijyi itandukanye nka Kampala, Mbarara, Arua n'ahandi. Muri ibyo bice byose bibamo abahunze ibihugu byabo ariko iki kibazo cy'icyorezo cya COVID-19 cyaziye kizimereye gite.
Bigeze kuri nk'arko y'impunzi twari dusanzwe dufite ubuzima bubi bitugiraho ingaruka cyane ku buryo n'ibiryo bari basanzwe badupokeza babigabanije.
Ingwara nazo ziguma ziyongera mu ntuze mu mpunzi. COVID unya ni nyinshi cyane.
Icyorezo kigitangira ingaruka zahise zigera ku mpunzi kuko imiryango izitaho yagabanije imfashanyo yazigenerwaga nk'ibiribwa ndetse n'izindi serivisi zimwe zirahagarara izindi ziragabanuka. Icyatumye imiryango igabanya izi mfashanyo ni iki? Ryan Anderson ni uwungirije umukuru w'umuryango wita ku biribwa ku isi PAM muri Uganda.
It is indeed a fact that in April of this year, WFP reduced its entitlements provided through general food assistance.
Ati ni ukuri koko twagabanyije ibice 30% ku mfashanyo yagenerwaga impunzi mu buryo bw'ibiribwa n'amafaranga mu nkambi zose z'impunzi mu gihugu. Ukurikije leta ya Uganda, ubutegetsi bwakoze ibishoboka byose bijyanye n'ububasha ifite ku buryo impunzi zitasizwe inyuma mu migambi yo kurwanya icyorezo cya COVID-19, akabisaba imiryango mpuzamahanga nayo gukora akazi kayo. Hilary Onek ni minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu.
Our government has done its part by offering a conducive environment.
Ati leta yacu yakoze akazi kayo, twashyizeho uburyo bubereye impunzi n'imiryango izishinzwe kuba yakora yisanzuye kuzifasha. No muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo impunzi ntabwo twazize inyuma, twazifashije nk'uko dushoboye. Hari umubare munini w'impunzi ziri mu rwego rw'impunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro cy'imyaka 5 kigenwa na HCR mbere yo kwemeza ko ibibazo byatumye izo mpunzi zihunga byanze gushira. Zimwe mu mpunzi zo mu karere ziri muri urwo rwego harimo izimaze imyaka 10 no kurenga kuri 20 mu gihugu nk'izo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Somalia, u Rwanda, Eritrea n'ahandi. Nubwo HCR itanga ibisubizo bitatu ku bibazo by'impunzi, ibyo ni ugutahuka ku bushake, gushakira ikindi gihugu cya gatatu impunzi yatuzwamo burundu cyangwa guhabwa ubwenegihugu mu gihugu cy'ubuhungiro. Itegeko Nshinga rya Uganda ryo ntibyemerera impunzi cyangwa ukomoka ku muntu wahungiye muri iki gihugu kuba yahabwa ubwenegihugu. Gusa nanone iri tegeko ntirikurikizwa cyane. Impunzi nyinshi zimaze mu gihugu igihe kirekire, zimwe zagiye ziva mu makambi zigatura nk'abanyagihugu.
Nitwarangiza kino kiganiro tudasangiye jambo n'userukisha mu mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi yagendeye impunzi mu bihugu bitandukanye muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi mu kwezi kwa kane uno mwaka. Filippo Grandi yifuza ko abariko barahunguka bakigwa neza, abatarahunguka nabo bakaguma bakingiye umutekano iyo bahungiye. Ibifungurwa by'impunzi byaragabanutse muri rusangi mu makambi ari mu Rwanda, muri Congo, Ubuganda na Tanzania, ibishobora gutuma bahunguka baba benshi. N'aya makenga Filippo Grandi yaragize icyo ayavuga ko hamini hotegwa by'impunzi muri Tanzania kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Avec le nouveau gouvernement nous avons un dialogue constructif.
Ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha, dufitanye imigenderanire n'ibiganiro byiza. Nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo cy'abahunguka cyo kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano, basubire mu buzi, abana basubire kwiga, baronke icyo barya naho baba. Nayo uko kibazo cy'imfungurwa zagabanutse n'ukurikira turajishinga kuko birababaje, ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka. Turatinya ko wava haba n'abahitamo gutaha kubera icyo kibazo. Gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekana iwe wabo. Ati nibaza ko akarorero keza ari ingene bigenda mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu nibo bisabira gutahuka, naravuganye n'abatari bake baranyemerera ko ari kugushaka kwabo. Hose bibwirizwa kugenda gutyo. Muri Tanzania turacyafite ikibazo gikomeye, ariko murazi ko hari ubutegetsi bushasha. Ubu turiko turabiganira ko kugira ngo itahukanwe ry'impunzi z'abarundi rigende neza.
bitegerezwa kwitonderwa impande zose zikabyumvikana ko kugira ngo ntihagire ubutahukana kango nongono. Twizeye ko ibiganiro turimo bizotorera inyishu ico kibazo cyo gutahukana mu ituze impunzi
sur la manière dans laquelle le rapatriement est géré.
Iryo shirahamwe ritangaza ko rifise ubukene ntangere bwo kwitaho impunzi ndetse ko rikeneye uburyo burenga miliyoni 195 z'amadolari ya Amerika yo kugaburira abarundi barenga 260,000 bakiri mu buhungiro. Njotse bakunze biradio bijwi rya Amerika hano niho turangirije kino kiganiro cari gicimikiye ku byaranzu y'umwaka mu makambi y'impunzi. Pierre Clavier niyo nkuru mwari kumwe kuri mikro ku izina rya bagenzi banje nabashimiye ko mwaduteze amatwi. Ni kiganiro cahagarariwe na Etienne Karekezi. Tuboneyeho ndetse akaryo ko kubifuriza ibihe byiza mu minsi mikuru irangiza umwaka. Dukomeze kwirindikiriza cy'umugera wa corona tuzosubira kubonana mu mwaka uza twese turi bazima. Mugira amahoro iwanyu.
Hello, hello, mama. They won't know what I'm going to do.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Cyari rero ikiganiro muri isanga cyihariye ku kibazo cy'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari twakigezwagaho na Pierre Claver Niyonkuru. Nshuti zacu mugire umunsi mwiza, ibiganiro n'amakuru kuri radio yanyu ijwi rya Amerika birakomeza.
Kubona